Nzamba.
Nzambira samirana. Turi kwa kanda nigene kirezo jaga tatu zo kwezi kwi chumi ni mwaka mbili mlonge na kane nchuti na mwagenzi mwashimi ukurikira rajuni zamba agati ya kawe ndabaha imwiri wechangi mwara mtsebi vanyi na ho mherere ye ili ni jasango jama kuru mkirundi mshikizi kwa na jewe jamba tiste bileha na yu wakawagizwe nizi ngingo mhuru mhuru zikurikira hari uruyoya gwatowe mwishamba cimeza ryo mu gacimbiri musengani ku mutumba migongo muri komine kibago ni mu ntara ya Makamba hari kuruno wa gatatu nyene guta ubwo ruhinja akaba atashoboye kumenyekana nkuko amakuru ava ngaho kuri uyu mutumba abitumenyesha kuva mukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yidogeye shirahamwe sosimo rihingura likongera rikagurisha isukari biturutse ku ngingo ryafashe yo kuduza igiciro bamwe mu banyagihugu bo mu ntara ya Ngozi bavuga ko iyo myidogo yahereye mu majambo bavuga ko n'ibyahuha noneho byahutse nayo mu gisata kijanye n'indero imidogo ni yose mu barimu bigisha mu mwaka wa gatanu mashure shingiro yo mu ntara ya Makamba ngo kuko gushika ubu atabitabo bikwiye byo kwigishirizamo abana bafise mu gihe yaciye indwi zibiri zirenga umwaka w'ishure mushasha utanguye bafise ubwoba ko batazuhava baheza urutonde rw'ibyigwa byatekanijwe mu mwaka w'ishure.
Urakeneye kumenya makuru y'imvaho, umvirizi radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu Inzamba akaburungu org.
Ndasubiye kuramutsa nongera ndabaha nikaze. Hari uruyoya gwatowe kuri no wa gatatu gihe cy'isaha zinezo kumutaga n'abanyagihugu bo ku mutumba migongo ni muri komine kibago mu ntara ya Makamba. Amakuru ava ngaho kuri uyu mutumba kemeza ko ugo ruyoya gwatowe biturutse ku mbwa yakuze abanyagihugu baca baja kuraba. Ayo makuru ava mu bajejwe intwaro akemeza ko basanze ugo ruyoya amagara yago ameze neza. Abajejwe intwaro nk'uko ayo makuru abandanya bivuga ngo bagerageje kugira amatozo kugira ngo bamenye ko ugo ruyoya goba gwatawe na bamwe mu bigeme bikikwa kububa baratwaye inda z'ishushu ariko ntacu bashoboye gutora kuri uyu mutumba migongo. Bikikwa ko wataye uwo mwana yoba yaje ava ku mutumba Kirare wa komine Makamba bisanzwe bihana urubibe n'ishamba ryo ku gacimbiri musenga uyu mwana yatowemo. Ugo ruyoya ubu rukaba ruri mu bitaro bikuru bya Makamba aho rikora kurikiranwa n'abaganga ariko ngo amagara yago ameze neza. Tuve mu bumanuko bw'igihugu tuje mu buraruko mu ntara ya Kayanza aho hari umugabo azi ku izina rya Miburo Nazere batazira degwa wo mu gacimbiri munini umutumba Nyabihanga komine ntara ya Kayanza abarizwa mu Nyamiramabi mu Kayanza kuva mu gitondo cy'uyu wa kane. Imvo yuko guhagarikwa kwiwe ngo ni uko yahengereye isaha indwi z'ijoro akirara mu mirima ibiri y'ibitoke by'umubyeyi wiwe Sindayigaya Ansire agatemagura aho abajejwe intwaro baharuye ibitoke bigera ku majana atatu yatemaguye byatumye aca ashikanwa mu Nyamiramabi umvo z'amatohoza nk'uko amakuru ava aho byabereye abimenyesha. Ayo makuru nyene aremeza kandi n'abajejwe intwaro kuko nabo nyene bavuga ko bahishikiye. Abo bajejwe intwaro muri iyo komine bagashikiriza ko badasiba gukebura umuntu wese kwitura ubutungane mu gihe afise icyo apfa na mugenzi we hakwihanira. Mugisata kijanye n'ubutunzi naho imvugo y'umukuru w'igihugu inegura ingingo ya susimo yo kuduza igiciro cy'isukari ngo ntacyo yamariye abanyagihugu bivugwa na bamwe mu banyagihugu bo mu ntara ya Ngozi bakemeza ko kuva yidogera abarongoye ishyirahamwe susimo itangwa ry'isukari risa n'iryahagaze kuko bamwe mu bayigura barindiriye ko igiciro kigabanuka. Ido ni Ido na mugenzi wacu Audace Nimbona.
Abanyagihugu bavuga ko kuva aho umukuru w'igihugu aneguriye ingingo y'ishyirahamwe Sosumo yo kuduza igiciro cy'isukari kuva ku 3,300 ikaja ku 8,000 ku kilo ngo bari bazi ko hazoca hafatwa iyindi ngingo yo kukigabanura, ariko rero gushika ubu nta kirahinduka. Bemeza ko bigoye gutahura ingene umukuru w'igihugu yidoga canke akemerera abanyagihugu ibintu ariko bikamunanira gushira mu ngiro.
Ntimwinyiro z'uburundi biragoye twatiyoye kubona umukuru w'igihugu avuga ikintu umugabo ukarindiri muri sinzi yacu ukabura Kamarama, ya afunze umukuru w'igihugu yiyamirije igiciro cyadugijwe cy'umusuzumo cy'isukari kavuga ati ntibyumvikana ngene cyagumba 8,000 yarabisiguye neza n'ivuye hanze ngene gushika umufuko uri kuri 40,000 zivugana ngene isukari yogera aho hantu nabone sinarima i Burundi atwara nde umukuru w'igihugu ntagamiwe ategeka abatwara bose naramaze kuvuga yuko itumira kwizo cy'isukari cyoshika 8,000 yifuza ko abangaye kutatubwiye ko atategetse iyo leta y'imiti shira kuri iki giciro none rero ko yitoze uro byarahetse isukari ziba ziye zirirongo
aho bigeze iyo sukari ngo ntigisohoka nk'uko byahora imbere y'amajambo y'umukuru w'igihugu kuko bamwe mu bayigura barindiriye ko igiciro kigabanuka.
Ubu nta hantu na hamwe ubona isukari iratangwa kubera barindiriye icyo umukuru w'igihugu yovuga mbona byoza aridoga bihera kwidoga tuzo turuhutse abo bandi n'igihugu ntigitwarwa nawe ubwo n'igihugu kiramo ku buryo umukuru w'igihugu agenda kwidoga imbere y'abatwara imbere yacu none bashaka igihugu itwarwe nandi niba byaburaniye byamunaniye byotanga ibihoho niba atagishoboye gutegeka abatwara ariwe agena leta ariwe agena abategetsi bakubakwa yamanika amaboko ahubwo tubirananiye ahubwo tukamenya ingene bigenda tukaba tukarabaye twigenga ubu nta muntu turaba mu maso ese niba tugisomye kazi.
Aba n'abandi bakavuga ko bamaze guta icyizere ku mvugo ya Barizito Ndayishimiye yemerera abanyagihugu ariko ntibishyirwe mu ngiro. Kamwe mu burorero akaba ari abakukuruke bemerewe akarusho kudufaranga bahora baronka imyaka 4 ikaba iheze yamara bararindiriye amaso ahera mu nzira.
Inzamba
tuje mu gisata kijanye n'indero aho imidogo ari yose mu barimu bigisha mu myaka ya 5 yo mu mashuri shingiro yo mu ntara ya Makamba. Abo barimu bavuga ko batararonswa ibitabo bikwiye bakoresha mu gutanga inyigisho zabo kandi haheze indwi zibiri zirenga umwaka w'ishure utanguye. Bafise ubwoba ko bashobora kudaheza ibyigwa biri ku rutonde ibyo babwirizwa kwigisha umwaka wose. Iyo nkuru tuyibaze Jean Georges Kibogora.
Abo barimu bo mu myaka ya 5 yo mu mashuri shingiro bavuga ko batorewe na gato mu gikorwa cyabo cya minsi yose cyo gutanga ubumenyi. Basigura ko gushika ubu batararoswa ibitabo bikwiye bavomamo ubwo bumenyi kandi umwaka w'ishuri uri kuritera. Ngo bamaze kuronswa ibitabo bibiri byonyine, icy'umunyeshuri n'ikindi kimwe umwarimu akoresha mu kwigisha. Ibyo bitabo uko ari bibiri ngo nivyo abarimu bo mu mashuri arenga 5 bahanahana mu gutanga inyigisho, navyo bikaba ari ibintu bigoye cyane. Bavuga ko umwarimu wigisha uko atagira ibikoresho bikwiye atanyigisho z'akanovera aba ari karatanga. Ikindi kivyunyura muri iyo ntara ya Makamba ngo araho usanga hari birasi byinshi by'imyaka ya 5 ku ishuri rimwe rimwe, aho usanga n'ibitabo bakenera bica biba byinshi. Kubera ubwo bukene bw'ibikoresho abo barimu babona ko bizobagora guheza ivyigwa vyategekanijwe mu mwaka wose kubera umwaka w'ishuri uri kuragenda kandi atakiboneka abarigisha. Abayobozi b'amashuri bamwe bamwe bo muri iyo ntara ya Makamba bavuganye na Radio Inzamba bavuga ko nabo nyene badatahura neza ico kibazo, bakiyumvira ko cerekeye amashuri amwe kubera ari mu ntango z'umwaka. baba abo bayobozi b'amashuri baba abo bigisha bose basaba ubushikiranganje bw'indero kurondera ibitabo byankenerwa bikoreshwa kugira ngo mu mashuri hashobore gutangwa inyigisho z'akanovera
tukiri nyene mu gisata kijanye n'indero w'amashuri nkayo mu gasenyi muri komine Mutimbuzi mu ntara ya Bujumbura yategezwe kugagwa iyo n'impanuro ya irari n'ibizi akurikiranira hafi ibibazo by'indero mu Burundi ni nyuma yaho hari umwigisha wo muri rimwe muri ayo mashure yateye akamo yerekana ubukene ntangere ayo mashure arimo irari n'ibizi akavuga ko atumva ingene leta yubahuka kuvuga ko ayo mashure yo kwitirirwa koko iryo zina
Ingorane dufite amashuri menshi kuko amashuri abaho birakenewe ariko ikibabaje ni ukuntu leta yemeza ko hari ishuri kandi itashyizeho ibyangombwa aha nkagaruka no ku babyeyi nyine bareka abana babo bakaja mu mashuri bataravye iyo abana babo bagiye yuko hafise umutekano kuho bishara kuho basomera kuko bandikira ko ari umutekano wo kuja gukaraba urana harabiyiza by'ingwara hariho n'indero y'ikirundi ko bafise umutekano waho baje gusohokera ndumva rero gufata abana bo mu mashuri mato mato babona aho nyine mu ishuri atahandi babona atahandi bikora bakabazana mu mashuri atagira ubwiherero ntagira intebe ntagira ibyo birababaje cyane mu bisanzwe je narumvise ko amashuri mu minsi yose baje barugara amashuri ngo adakurikije ibyangombwa kenshi bagakarira amashuri yigenga rimwe rimwe n'amashuri ya komini barabikoze ariko ntibyantira kamubwira ni ukuri boheze bagasuzuma amashuri yose yo mu gihugu ariko yigisha abana muri ubwo buryo nta ko umwana aje kugwa mu ishuri agahitana abana bandi nawe nyine agahitanwa n'ibiza bimwe bimwe bikaje kuremera umwigisha umwigisha akagiriza ko takoze icyo yategereza gukora ni ukuri turasabye leta nisubire kurungika abana mu mashuri atari amashuri ahajya tuhita mu ihonero nibagerageze nk'ibyo n'intemwe byo mu bitaro kwa muganga bashobora kubwira ibitaro bitagira amazi bitagira ibyankenerwa hama bakakira ababyeyi
irari n'ibizi hamagarira ababyeyi kwiyumvira neza imbere yo kurungika abana babo muri bene ayo mashuri agasaba leta kwikubita agashi ntisubire guta amakosa kubigisha ngo ntibakora neza akazi kabo mu gihe atabyangombwa amashuri afise agasaba kandi leta kuganira n'abatandukanye begwa n'icyo gisata uhereye ku babyeyi kugira bagire icyo baterereye
n'ibyo birakigoye ariko hagutwara umwana kubwira umurere nabi kubwira ushobora ubuzima bwiwe ku icumu ufuma umugumiza ku mubyeyi umubyeyi umugumije ko mukayaga ntaburisha aterereza aho ndazi neza babwiza ukuri abo babyeyi batiturakeneye ibi n'ibi n'ibi ntiyari kuba ubuterera igihugu kandi kirafise uburyo bumwe bumwe bwonono uburyo usanga buja mu bintu byo kwinezereza uhereye ku hejuru muri leta no ku migambi ya leta aho gutumbereza ubwo buryo mu bikorwa byihuta nk'ibyo byo kurera abana byihuta nk'ibyo byo kuhigira intebe abana ndumva ko warungitse umwana kwiga gusoma no kwandika umutwaye mu ishuri yinjiramo ibihuhusi umutwaye mu ishuri tugaye umutwaye mu ishuri itagira intebe yo kwandikira ko n'intebe yo kwicarako urumva rero iyo ni ingorane kandi ni ingorane y'ibyiyumviro ingorane y'ibyiyumviro yuko babona yuko ahariho hose umwana ashobora kurungikwa bakapfa kuvuga ko ari mu ishuri hama bakamurika bagataba kumuntu nk'uguterera umwana umwigisha hama bukeye bakaca bavuga ngo umwigisha niwe munyamakosa ivyo rero n'amasindika y'abigisha n'abatera kamo nabo nyene nibarabe aho batemera ko umwana wabo yorererwa ndibemere ko umwana wa murundi yoharere abategetsi b'igihugu cy'u Burundi barabe abana babo bariko bariga barabe ko bahazana abo bana babo bakahiga kandi abarundi bategereza ko amababa bibasaba bati rungika abana banyu afuma higa n'umwaka n'umwe n'imyaka n'ibiri nimwe abona umwana wanyu aze muri iyi shuri agataha ari umwana asa n'abandi muzoheze muhashire n'abana ba murundi
imbere yo gusozera n'amakuru tuje mu gisata c'amagara y'abantu ingingo zashizeho kugira ngo abarundi bikingire ingwanda y'ibihara y'inguge ariyo mpox muri zohezwa n'abanyagihugu binegugwa n'umushikiranganje w'amagara y'abantu muganga Ridwine Baradahana avuga ko adashimishwa n'ukuntu mabwirizwa akurikizwa, agasaba abanyagihugu na cyane cyane abo mu gisagara cha Bujumbura kongereza ingufu bagakurikiza amabwirizwa y'isuku kugira birinde icyo kiza cy'indwara y'ibihara cy'inguge. Tumukurikire.
Twariko turahangana n'ikindi kiza cy'akaranda MPO nticari bwarangire, ahubwo tuboneyeho n'akanya ko gusubira gukebura Abarundi. Ibyo tubabwira bijyanye no kwikingira izi ndwara z'ibyaduka n'ibintu dushobora gukora tutaguza amafaranga kandi bitatugoye. Ku kiza cya Mpox turabona yuko ingufu nyinshi ziri mu baganga kuko baravura neza abarwayi, ariko abenegihugu turabona yuko badashiramo ingufu nyinshi mu bijyanye no kwikingira, gukurikiza ingingo zo gukaraba neza, kwirinda gucucikirana aho bidakenewe. Turabona yuko ingingo batadukurikiza neza, nicyo gituma akanakanye ko gusubira kubibutsa ko by'ukuri ntacyo bidutwara gukaraba atari ugututera iteka no kwikingira indwara. Bashyiremo ingufu nyinshi, murabona yuko ukwikingira indwara y'akaranda n'iki kiza kiduhananiye tubyirinda kumwe, nicyo gituma dusabye by'ukuri ko abantu bose baba mu Burundi boshyira ingufu mu ngingo twafashe zo gukaraba n'amazi meza n'isabune, na cyane cyane abantu bo mu bisagara turabona yuko ariho dukwiye gushyira ingufu cyane, nabo nyine turabahamagariye ko bobandanya by'ukuri bashyira mu ngingo. Ikiza cy'akaranda ibiharuro byavunye biduga, ari nacyo bituma tuce tubonerwaho n'akanya kugira ngo dusubire duhimirize. Nubwo itica ariko irasinzikaza abantu, ntacyo basubira gukora, baguma ku musego, natwe kwa muganga bitatugora kuko umurwayi amara umwanya muremure mu bitaro, dukoresha uburyo bwinshi. By'ukuri twasaba yuko ubwoba dufite mu bavuzi n'abanyagihugu bobubwira kugira ngo turandurane n'imizi akakaranda ka Mpox kandi twikingire n'iki kiza kiduhanamye.
Nunga hadushe dusozera no makuru nkabashimiye bagenzanje bafashije kwatorokanya na mwebwe mwese mwaduteze yompi ano makuru mashikijwe na jewe Jean Baptiste Bireha, mugire umugoroba mwiza na ubutaha.